Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatatu turi kwigenekerezo rya 13 mukakaro umwaka w'2022 anayo twahera ku ngingo nkuru ziyagize ikiziga cy'umuntu umukenyezi caraye gitowe muri commune ya Makamba abakibonye bavuga ko ikiziga cy'umuntu atamenyekanye cyari kimaze kononekara muza kubikurikira mu ntango z'aya makuru mu gisata cindero naho ibirasi byose byo mu mashure bidashikana abanyeshure 25 co kimwe n'ibirasi by'abanyeshure bidashika 20 mu mashure mato mato bizofutwa mu ntango zo mwaka w'ishure uza insiguro ziri mu rwandiko rw'ubushikiranganji bw'indero zivuga ko ari mu ntumbero yo gutunganya akazi neza ama mashini nayo impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu asya ibigori n'ibindi bifungurwa yararanduwe kuri uyu wa kabiri muri iyo kambi iri muri Tanzania impunzi ziri muri iyo kambi zibona ko aragatotezo kabandanya kugira zitahuke ku nguvu mu Burundi kaze mwese mukanya kwinjira mwidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasuye kora mutsa duhere mu bijanye n'umutekano muke harikiziga cy'umuntu umukenyezi chatowe ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri ni ku mutumba Kizingoma muri commune Makamba ico kiziga kikaba kitamenyekanye kikaba caza chatanguye kononekara inkuru ya Georges Nimenya
huko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mucumba wa Kizingoma ico kiziga cabonyo n'abari bagiye gusenya ku mazi ari mu mwonga uyo mucumba ayo makuru nyene akemeza ko uwo mukenyezi yari yambaye impunzu mu gikiriza gusa kandi yamaze kononekara ababibonye bakavuga ko uwo mukenyezi ashobora kuba yiciwe ahandi abanje gufatwa ku nguvu kuko yari yambaye agahuzu mu gikiriza gusa uwo muntu atashoboye kumenyekana yavuye afubwa aho nyene n'abanyamuryango ba Croix Rouge bafatanikaje n'igipolisi hamwe n'abo mu gisata cy'ubuvuzi uwo muntu kandi akaba atamenyekanye nk'uko bivugwa n'abamwe mu baba kuri uyu mutumba kuko atamuntu yazimiye kuri uwo mutumba ngo abugwe irengero twamenyesha ko mu ntara ya Makamba hamaze gutogwa ibiziga bitanu muri ano mezi abiri ibiziga bine bikaba byatowe muri commune Nyanzarake haraheza amezi abiri
arakenuye Georges Nimenya tubandanye amakuru mu gisata cindero ibirasi vyose vyo mu mashure yisumbuye vyo mu mashure shingiro bidashikana abanyeshure 25 co kimwe n'ibirasi vy'abanyeshure bidashika 20 mu mashure mato mato bizofutwa mu ntango zo mu mwaka w'ishure uza ivyo biri mu rwandiko umushikiranganji w'indero yandikiye abayobozi b'indero mu ntara ahavuga ko ari mu ntumbero yo gutunganya neza abakozi bakora mu gisata cindero no gukoresha neza ibikoresho biri mu mashuri bamwe mu bigisha bakabona ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku banyeshure n'abarezi idonido na Trifine Kanewa
muri ubwo rwandiko umushikiranganji ajejwe indero François Habyarimana asaba abarongoye indero mu ntara gutunganya mu maguru masha inama n'abarongoye ibisata cy'indero mu makomine mu ntumbero yo gushyira mu ngiro iyo ngingo mu ntango z'umwaka w'ishuruza bamwe mu bigisha bavuga ko iyo ngingo yari nziza ariko bakavuga ko mu mashure yibonekeza ubwinshi bw'abanyeshure n'ivyo bikoresho ngo nta n'ibihari
gukoresha neza abakozi n'ibikoresho n'ibigisha mu mashure byari byiza ariko ivyo bikoresho mu mashure menshi nta bihari hari hasanzwe amashure afite abanyeshure benshi mu masomero ariko atabikoresho bihari kugabanya rero kukwiragiza kugwizana gose mu bisanzwe ibintu byerekana yuko atantumbero abanyeshuri mu mashuri ihari ngira kanovera k'indero kiyongere ko ubundi hasanzwe hari amasomero arimo abanyeshuri benshi bashika ijana cyangwa barenga ariko kubona rero bashaka abandi kandi batumva yuko abanyeshuri bakwiye kuba bake mu isomero kugira bige neza byumvikana yuko ikibazo cyo guterera umuti ingorane ziri mu gisata cy'indero bikiri kure nk'ukwezi.
Ikindi abo bigisha babona ni uko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku banyeshuri bazoba bahinduriwe amashuri. Bamwe ngo bashobora guheba kuko barungitswe kwiga kure. Eka n'abarimu bazofatwa n'iyo ngingo nabo nyene ntibizoborohera.
Kubera ko abarezi abarimu turayo ko iyo ngingo ifite ingaruka zitari kubigisha, kubata, kubabyeyi ndetse no ku gihugu. Kubana abana benshi barasabaha ishuri kubera yuko bahararika hafi y'amashuri bahaheba ubwo badasabahera ku bwinshi kubera bazabagiye kujya kure y'amashuri yabo. Icyo turabandiriza abarimu cyane kubigisha kubera yuko abarimu badoca babura ibibanza bahora bigishamo bakajya gukora ahandi. Twebwe turahari na diporome wayihishije mu bundi buryo itagaragara. Bisanzwe hariho n'abarimu batari guhagarukanwe bahora bakora kera ariko urumva ko bakirajamo icyo naco ibyo bidoca bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abarimu. Ku babyeyi ingaruka ni uko bari barubatse amashuri bashyiramo ingufu bashyiramo amafaranga ariko ayo mashuri murumva yuko agiye kubipfa gusa atarenze ubu ariko arakora. Hano mu gihugu naco turayuko ubumenyi buzohungabana kuko urabona yuko ibirasi byinshi bidoca bigira abana benshi hama bice bigora kubakurikirana.
Iyo ngingo nshyashya yo gutunganya neza abakozi n'ibikoresho mu bushikiranganji bw'indero biri mu byafunditswe mu nama rukoko muheruka kuba ku bijyanye no kurabira hamwe ingene igisata cy'indero cyonagurwa mu Burundi.
Arakoze Trifine Kaniwabo. Hari imiryango nayo y'abantu ivuga ko igomba kunyagwa amatongo muri komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke. Amakuru ava muri iyo komine avuga ko abagomba kunyanyaga hari bamwe mu bajejwe intwaro. Abanyagihugu bakaba basaba abajejwe intwaro ko ikibazo cyabo cyotoregwa umuti. Idonido na Josine Kaze.
Ayo matongo ari muri zone ndava komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Akaba yabonetse uruzi rusizi rumaze kwimuka munsi y'ibarabara rya gatanu nk'uko bene amatongo babivuga. Abo bene matongo ari muri uwo mwonga basigura ko mu kuyahabwa batanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 na 50 bivanye n'uburinganire bw'umwe wese aho hawe. Ayo mafaranga bivugwa ko yoba yahabwa urongoye zone ndava muri iki gihe. Muri iki gihe ico kibanza kirenza amahektari 10 kiriko kirarondegwa ngo cakwe abagihawe. Abambere bivugwa ko bagomba kuhanyaga nabahoze ku rugamba bo muri CNDD-FDD muri komine Buganda. Abandi bavuga ko bashaka kuhanyaga nabo muri koperative Sangwe zigizwe n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Mwisanzwe biragaragara yuko ariko haragomba kunyagwa ariko haragomba kuhatwara kuko badutera ubwoba ngo ntituvemo. Harimo imbonerakure, harimo kandi basanzwe bavuga yuko bategereza kuhahaba bo mu makoperative. Twebwe twatanze amahera twayahaye shefu de zone nadusubize. Hariho abatanga 50,000, hariho abatanga 30,000 byavana n'aho baguhaye. Harahaba habwa hanini, hariho abahabwa hatoyi byabana n'amahera uri kuratanga. Icyo gihe ntitwari tuzi yuko tuzohakwa cyangwa hariho abandi bazohakenera.
Ayo makuru abandanya avuga ko ubu icuka kitari ciza hagati yabo bari muri ayo matongo hamwe nabo bariko bagomba kuyanyaga. Abayarimwo basaba abajejwe intwaro muri komine Buganda no mu ntara ya Cibitoke ko boraba ingene batorera inyishu ico kibazo bakareka kunyagwa izuba ryaka.
Ariko dusaba nuko batohatwaka ariko bagombye kwatwaka naho nibaze kubibona amahera yacu kuko nituzi intera uwayatwaye. Uraduwe twayahaye mugabo iyo yahereye ntaho tuzi. Uwo twayahaye rero nibamufate twebwe dusa n'abamuguriye hanyuma uwo mwonga batureke tuwukoreremo nk'uko bisanzwe, nibatureke bareke gutunyaga izuba ryacu.
Uruganda rwa radiyo y'Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone abarongoye komine Buganda co kimwe na buramatari w'intara ya Cibitoke ngo batange umuco kuri ayo matati y'amatongo.
Inzamba
tubandanya amakuru mu manuko bw'igihugu. Hari inka yaraye ibazwe mu kinyegero ku mutumba Gashasha muri komine Rumonge, mu gihe hari itegeko ribuza kubaga ibitungwa mu Burundi kubera indwara ya biteye. Amakuru avaho kuri uwo mutumba avuga ko nyene iyo nka yaraye ibazwe yahagaritswe n'abajejwe umutekano kuri uno munsi wa gatatu ku itegeko rya Buramatari aho yari yishikiye kuri uwo mutumba. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakaba batewe umutima uhagaze n'inkurikizi zishobora kwibonekeza kuboba bariye izo nyama. Ido ni ideo na Josephine Johnson Nkunzimana.
Iyo nka yabazwe yari yifishije kubera indwara itaramenyekana, ikaba yabagiwe mu gacimbiri buganga ku mutumba wa Gashasha. Abegereye nyeneyo bavuga ko yari imaze kononekara, yabazwe mu gitondo cy'uwa wa kabiri. Umukuru w'umutumba Frida Ndagijimana hamwe n'umurongoye imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD nibo batanze uruhusha rwo kubaga iyo nka. Amakuru avaho nyine kuri uwo mutumba abandanya avuga ko uwo mukuru w'umutumba hamwe n'uwo arongoye ubwo rwaruka rw'imbonerakure bahawe 150,000 by'amarundi nk'igiturire kugira ngo batange uruhusha rwo kuyibaga. Inyama z'iyo nka zaciye zinyegezwa ahantu zikaba zaguzwe mu kinyegero nk'uko abanyagihugu babivuga. Mu gatondo ko kuri wa gatatu Buramatari yishikiye kuri uwo mutumba aho yatanze itegeko ryo gufunga nyine iyo nka n'abamufashije kubaga iyo nka. Ibisigarira byayo bikaba byaciye biturigwa. Abanyagihugu bakaba bafite ubwoba ko ashobora kwaduka indwara ivuye kuri izo nyama z'iyo nka, bagasaba ko umukuru w'umutumba nawe nyene yohanwa kuko ari we bivugwa ko yatanze itegeko ryo kubaga icyo gitungwa.
Arakenuye na Jones Josephine Nkunzimana. Tubandanye mu gisata cy'ubutunzi. Imiduga 14 kuri 26 irondegwa niyo imaze gufatwa ihogwa kwinjira hadakurikijwe amategeko ajanye no kutariha amakori. Jean Claude Manirakiza arongoye ikigo kijejwe gutoza amatagisi na makori ya leta OBR ari nacyo kigo cyafashe iyo miduga. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yasavye bene iyo miduga kuza kuriha amahadabu bene amakori y'izo modoka mu kiringo kitarenze ukwezi, atari uko ngo hazofatwa izindi ngingo hisunzwe amategeko. Kurikira Jean Claude Manirakiza.
Imidugu uko mubona ni mike muyo tumaze kubona ko kugira injire mu gihugu ironke inimero canke amadokima biberanye hagiyemo amanyanga n'ibinywabi. Ubu tumaze gushika ku miduga 26 ariko tukaba tumaze kwiyegereza 14. Uko rero bayinziza imwe ni yibije izonanye n'abashitsi akaza nka bayizanye nk'abashitsi bo mu bihugu byo hanze, iyindi nayo bakayigura ahindandi muri bijya bagurisha mu vente aux enchères. Hakaba n'iyindi igurishwa n'ama ONG n'iyindi rero usanga ingene yinjira tutabibona neza. Ubwa mbere igiceza gukurikira ni uko iyi miduga bategerezwa kuza kuriha amakori n'amahadabu bijanye byihuse cyane. Igikurikira ni uko natwebwe iwacu tuza kuraba ko hatabayemo gusamara canke usanga harimo gufatanya abakozi bacu. Ikindi nico kugabisha aya mashirahamwe afasha abantu kuzana ibintu canke kubidedwana kuko nawe nyene twarabonye ko abifitemo uruhara. Hariho 6 tumaze gushira ku rutonde kandi amwamwe aramaze no guhanwa. Ikindi nico guhanura mawenje canke abandi bantu bafite imiduga bagurisha ndani canke abandi bose bafite umugambi wo kuzokwinjiza imodoka bazoze barakurikiranira hafi ibikorwa abantu bo bababesha biyita badeklara canke abandi ngo ndama agence andoire kandi bigaragara neza ko harimwo ubusuma n'amanyanga.
Hadyo inzamba mu gusozera aya makuru dukubitire mu gihugu cha Tanzania. Ama mashini asya ibigori n'ibindi bifungurwa yararanduwe kuri wa kabiri mu ikambi y'impunzi inyarugusu mu gihugu cha Tanzania. Impunzi z'abarundi baba muri iyo kambi zikabona ko aragatotezo zibandanya zikoregwa n'abategetsi b'ibihugu ba Tanzania kugira ngo bate bomoke bataye mu Burundi. Igitangaje kandi kibabaje ngo nuko haranduwe iz'abarundi gusa iz'abagenzi babo b'abanyekongo ntiza kumwa kumwe. Basaba ko urongoye iyo kambi yo kubahiriza agateka k'impunzi n'inkuru ya Pierre Gahungu.
Abo barundi bahungiye inyarugusu bavuga ko agatotezo n'agahahazo bisigaye biri ku rugero rudasanzwe ngo kubona aba mashini bahora batesha ibigori arandugwa ngo ni kwa gushaka kubatahukana ku nguvu kukibandanya igitangaje naco ngo nuko ba mashini yabagenzi babo babanyekongo basangiye ubuhungiro muri iyo kambi ategeza ko mwakomwa mubiriza umwe muri izo mpunzi
iyo mashini leta kuba ibigori impunzi ziguze inyuma y'ikambi arije baguze arutwo bimbuye inyuma y'ikambi barasabye cyangwa barakodesheje kuri bene gihugu hanyuma hari igihe ifu duhabwa n'ishyamba World Division isanzwe ritanga ifungurwa hari igihe abantu usanga ririmo incenga n'idofu barifungura bitaye ingurube asanga n'ikibazo abantu rero bayungurura bakagenda barabika zirya incenga ziva muri ubwo bufu bahabwa n'iryo shyirahamwe hanyuma aba baca baza gukubisha izo incenga zikaviramo ifu bashobora gufungura urumva rero daranduwe kumva yuko ngo abarundi uyu umakazi shasa manjenje ntakeneye nabo baseruki basanzwe bafashanywa igikorwa cyo kujejwa impunzi hano muri intara ya Kigoma ko batifuza ko abarundi twakora kwingunganya tubudandaza rero urumva byaranduwe ubukunye hano hari imashini isya cyangwa ikuba ariko aho ngerageze guca kuhani kwa kongomani hasanzwe hari imashini zirahari zirakora ibikorwa muri kwani
basaba abategetsi ba Tanzania kubahiriza amategeko mpuzamakungu araba impunzi urongoye kambi ya Nyarugusu nawe akabareka bagasubira gukoresha ayo mamashini asa ibigori
icyo ndasaba ni uko ujijwe kambi y'impunzi cyatse amangenge hano i Nyarugusu iyo menya ko turi abantu kandi twifuza kubaho nk'uko nabo bashobora kubaho rero twasaba ko by'ukuri yaduha uburenganzira bw'impunzi urumva ni kimwe mu bindi tubona ko n'ukuri ibintu ariko aradukorera si byiza byongera umutima w'impuhwe akatwereka imbabazi izo mashini zirasubira zigakora
uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Siyasa Manjenje arongoye ikambi ya Nyarugusu mu gihe twari ko tushaka kumubaza icyatumye barandura ayo mamashini
arakoze Pierre Gahungu ni nonga haduciye dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Di Claude Ninazwe nabashikirije ndabifurije kugira ibihe byiza iwanyu nahuta.